habaye isanganya ridasanzwe ngaha mu gisagara cha Bujumbura yaho yakomerekeje abantu bashika ku 10 harimo babiri barembye bose bakaba bashaka bajyana kwa muganga uko ngene byagenze rero nk'igihe cy'isaha zitatu n'iminota 40 mu gitondo umukenguza amateka yitwa Gahungu Gedeo yakubise umufasoni wiwe n'umushitsi yari yabagende agafuni mu mutwe hanyuma kubera afite abana bakuze abo bana bashyira ku minduru baje gutabara abo bariko barakubitwa agafuni ibyo byabereye mu gahahe kuko nibo basanzwe baba hakurya y'igisagara hanyuma niko abonye baje gutabara bariko bakominduru abo bana yavuye aca afata imodoka yiwe aca arahunga agenda ku muvuduko munini ya cyane aho yahunzaga na mu gisagara ashitse rero aha mu gisagara cya Bujumbura mu Kinama aho bakunze kwita kuri Ave Maria yashya atangura kugenda aragonga abantu kubera yari ku muvuduko urenze urugero yibaza ko bari inyuma yiwe bamwiruka ko yashya agonga rero imodoka zishika yagonze kuva aho kuri Ave Maria gushika ku ibarabara ry'umunani ryo mu Kamenge ajyanye taburimbi yagiye aragonga abantu n'ibintu aho yagonze imodoka zishika kuri 6 amakinga ashika kuri 5 ibajaji 3 hamwe n'amapikipiki ashika kuri 4 ibyo byose rero abigonze hakomeretse abo bantu 10 harimo babiri barembye bababaye cyane akaba rero abajije umutekano baciye basubiza ibintu mu buryo baramufata ubu azashyikirijwe ubutungane hanyuma abanabo yakubise agafuni umugore wiwe nawe nyine yajyanwe kwa muganga kandi amagara yiwe ntameze nabi n'uco kimwe n'uwo mushitsi yari yaje kumugendera nawe nyine yakubise agafuni nawe nyine bose baca bajyanwa kwa muganga ibintu nuko byagenze murumva n'isanganya ridasanzwe uwarikoze akaza uwo mukenguza amateka yarikoze akaba aza yamaze gushyikirizwa ubutungane kugira ngo buheze bukore ibyabwo.